hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mbyoneza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 17 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Babonye turiko turavugana namwe bariko barakurikirana bari bataye igihugu twe twasigisigaranye kuba tariko baradukurikirana kaca tubaho natwe umutekano wacu umutima w'utunze.
Uyo ni umurundi kazi yatabutse yavuye mu kampi uwo akaba ari muri komine Nyanzamu mu ntara ya Makamba. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abagabo bitabiriye umugambi w'irondoka hamwe n'ivyo bavuga kuri uyu mugambi, hamwe n'inkuru y'abanyagihugu muri komine Kayanza basaba muzibukiro. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Muri komine Nyanzaraka mu bumanuko bw'u Burundi, abarundi bahungutse inyuma y'umwaka w'2015 basaba leta kubitaho mu buzima budashemeye babayemo. Bamwe muri bo bavuga ko badatekaniwe kuko hari abasangwa bababwira ko batari bahunze ahubwo ngo bari bataye igihugu. Ni inkuru ya Christine Munezero, umumenyesha makuru w'Ijwi ya Amerika imakamba mu Burundi.
Nitwashe ku rukishyirahamwe ryo dufata mu nda n'ubuzima bwacu buracuragirika, ntituri ukuntu buhagarara neza.
Aho muri zone Muyange, imwe mu mazone ya komine Nyanzarake, abahungutse barashimishwa n'uko bagarutse mu Burundi kuko mu gihugu cya Tanzania aho bari barahungiye ubuzima butari bushemeye. Ariko rero kuri bamwe, umwizero bazananye ko bagiye kubaho neza n'imiryango usa n'uwatakaye. Ubukene n'itotezwa rya bamwe mu basangwa rituma abo bahungutse biyumva nk'abakosheje kubona barahunze. Happiness ni umuvyeyi w'abana indwi asanzwe baho muri zone ya Muyange.
Tukiza baradusanga no kumupaka kudutegera bakatubwira muraje mu gihugu cacu tugiye kubakurikirana. Aba banyi canka basigaye mu gihugu baca babandanya baducokora, mwe mwari mwagiye gukora iki nimwe mwaguma ngaha? Nk'ubu babonye turiko turavugana namwe bariko barakurikirana bari bataye igihugu twe twasigisigaranye kuba tariko baradukurikirana kaca tubaho natwe umutekano wacu umutima w'utunze, kandi twavuye hakurya tuvuze ati turatashe iwacu.
Adestina ni umusangwa waho muri zone Muyange nyene, kubwiwe nta wahungutse atoteza ariko ntahakana ko hari abandi basangwa babigira, agasaba ko bofatwa nk'abandi barundi.
Twaranezerwa no kuba barahungutse kuko nabo nyene ni bene gihugu, sindabatoteza sindimo. Igituma batoteza sikindi umva bakoma bavuga ngo nakungene bari gutanga igihugu ngo bagahunga Tanzania, ariyo mpamvu ngo badakwiye kuronka ngagafashanye. Niko bayivuga. Mu bisanzwe barakwiye kuronka kuko ubuzima bafise si bwiza.
Abo bahungutse baratumwikomo kubajejwe intwaro bandika basangwa mu gihe haba habonetse imfashanyo igenewe abahungutse. Bano bakenyezi bemeza ko bimaze kuba inshuro zitari nke.
Kuva duhungutse nta n'ikintu kiraza, n'abantu tuba tubonetse abakuru bacu ntibagenda bato turabisizeko. Abandi twebwe bahungutse batubwira ngo yuwe ni ngizoza ngo hanyuma ngo ibamenye.
Ninde bibabwiye?
Abakuru. Oya ntitubesa nta n'ikintu niki turaro. Barigeze kuzana imbuto y'abahungutse yatsiyironka abasangwa
cyonyene.
Nizeza yuko kwandike amwati yo note ya 5 ya 10 ukayibura
ndetse
nagiwa urafuse.
Ndibarikiye.
Twebwe abasangwa badukoma gusa ngo twa twataye igihugu. Twebwe tukicara uko imfashanyo ziye tukumva ngo ishyirahamwe kanaka riraje gufasha abahungutse mugabo atahungutse nibo babironka bakaca batubwira ngo mweho ni mwari mwataye igihugu ngo haronka batahunze.
Abo bajeje intwaro bazamwa ku rutoki nabo bahungutse barahakana ko ata amafaranga batangisha kugira ngo bashire ku rutonde uwuhabwa imfashanyo. Nyanzwi Nestor, umwe mu barongoye umutumba Muyange, avuga ko ababagiriza ko babakumira ari ukutamenya.
Nk'icyo bavuze ati hari aho babonamo abasangwa, kenshi hariho amashyirahamwe akunda kuza kuraba bajya abantu batishoboye. Hari abavuga ati uno munsi bakeneye ko bandikwa abasangwa batishoboye kugira ngo nabo babagarukire ko nk'ajya abantu usanga ari abapfakazi, ba nyamwema n'abandi. Rero nk'iyo babonye hari usabo ucumenga ivyo bari bagenewe byace bihabwa abasanga mugizo bagenewe ntivyigera bihabwa abasanga kwero umuntu adafite ryo rupapuro aba yarahungukiye mwabo bantu ntaronkamo cyo gituma atamahera dushobora kubasaba
mu gihe biboneka ko bari mu bukene abo bahunguke bo muri zone ya Muyange muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba barifuza amashira hamwe yubafasha kuronka ingurane kugira baronke imitahe mu kurindira abenshi baba baracingero mu mirima y'abarundi tubamenyesha ko komine Nyanzarake ari ya mbere mu ntara ya Makamba yakira abarundi benshi bahunguka na cyane cyane bavuye mu gihugu cya Tanzania kuva uyu mwaka w'2019 utanguye iyo komine imaze kwakira abahungutse n'indwi na 22 ku 300 140 bahungutse bashikira mu ntara ya Makamba bakaba arabafashijwe na leta z'u Burundi na Tanzania hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ijejwe impunzi HCR muri komine Nyanzarake Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
urakoze Christy bamwe mu bagabo bitabiriye umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza biciye mu buryo bwo kwifungisha kubyara burundu bavuga ko byabagiriye ingaruka mbi yo kutarangura neza amabanga yabubatse n'inkuru ya Jean Bosco ndarurinze umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu Kirundo mu Burundi
abenshi mu bagabo bavuga ko uburyo bwo kwifungisha burundu bwabaguye nabi bari mu bitabiriye isekeza ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata cy'irondoka rijyanye n'amagara meza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2016 abaganiriye n'ijwi rya Amerika baravuga icyo banegura ubwo buryo
bamaze kunkora umugongo siniyegura ibyo byose rero bigatuma umengo bipfa kuri ako kantana nk'agiye kwikingiza ndabuja bugozi baduhambirije turi yaga ugukora umuntu arakora ariko ntabikora rimwe mu ndwi ntasubira impaka y'indwi inde guhera
nkino tena handa gikorera ko si kubigenda nawe urankora ituro zibiri mu ijoro nituri imwe naho nyene nani kintu nakimo numvamo none bumva ubuzima bwanje barabusinzikaje
naho biruko hari urundi ruhande rwabo bushingira intahe
ego je no kuri nta kibazo kuko niyo ngeze mu rugo jewe ubwo nyene n'umudamu we wanje umubwiye ko bamfunze burundu yo nakurega kuko hari uno ugeze kumubwira mu mezi acamu twara mu nta ati umugabo wanje ntakonye kuko ntigeze amenye na kimwe hayi mubwiye nawe na je ubwanje yaranse kubyemera
turabona kuko se novuga ngo biranka dukora nkuko twahora tubikora je umugabo wanje ntangorane nimwe na wafise kumurira goma ufise
uyu mugabo ari mu bashingira intahe ubwo buryo kwatacho bwamwononeye we yibaza ko abo bigora babitegwa n'ubusaza
hariho abantu bamwe bagiye babikorera bashaje bari basanzwe bafite imisemburo mike hari n'abatari bashaje n'abari basufise imisemburo mike bijya birabaho mu bantu bakiri bato mba rero bamaze kubikora n'ingombwa yuko atora ikintu gihinduka
kuri ico kibazo twituye ibiro by'intara y'ubuvuzi ya Kirundo mu kurondera umuco ivyo biro byaduhaye muganga Arumere Twizera Imana umwe mu baganga bakorera mu Kirundo yanonosoye uburyo bwo kwifungisha burundu muganga Armel abanza kudusigurira uko bakora ububituye
turafata uturingoti dutwara imbuto turi mu matenga twita canard de fer uwo mugabo afite amatenga tubiri niyo mbona canard de fer n'izibiri tuturingoti ni tubiri tukadufata bwawe turamutera ikinya kugira ntababare ushobora kudushikira nta kindi na kimwe umuntu akora atari kudutora ukatuboha hamoka kuducacura kandi iyo uburyo bwagenze neza wakoze neza nta n'amaraso hamuhejeje uca wugara ahantu ucana na gatoro gatonyi na kano komere gatonyi kenshi inyuma y'iminsi itatu kaba gakize kugira ngo ntasubire kubyara uburyo bukora neza na neza inyuma y'amezi atatu inyuma y'amezi umusaruro wacu akoresha agafuko rero kugira ngo izo bazo basige muri uturingoti zihere zose izo mbuto zo zasigaye mu zubara zihere zose hama inyuma y'amezi atatu tuba twizera yuko atashobora kudusaba kuvyara
uwo muganga ati aba bavuga ko bwabateye ikibazo boronderera handi
sinibaza ko ari byo kuko nta kintu na kimwe turavye ingene tubukora ngo tuma mubuza kurangwa mu gaya wubatse nibaza yuko abasanganywe ibindi bibazo kuko benshi abo twaganiriye mu nyuma baravuga yuko ahubwo biginda neza cyane basumbiriza nuko bari bameze imbere abo ni bamwe mu bapfaso ni babo twashobora kuganira inyuma yaho basari kuduha ubuhamya tuko turabaza ingene imbere yuko abagabo babo tubafunga burundu n'inyuma ingene imibonano yagira genda benshi baratubwiye yuko byagiye byiyongera basumbiriza ko bakora bwa mbere.
Imbere yo gufunga umugabo burundu, muganga Twizera Imana avuga ko hari ibitari bike bihweza ko ababituye bakwije mu nyuma abubakanye bagatera umukono ku rwandiko gwemeza ko bavyumvikanye ko ibi birafasha iyo habaye ikibazo hagati y'abubakanye nkuko uyu mugabo avyemeza.
Urabona iyo uri ku mugore umukenyezi wiwawe kandi ibyo bintu mwamara biragananye no kuvuga si kimwe n'ukuntu wowe wari imeze bya rero umugore aca yihangana kuko mwamwabigiye mu inama.
Muganga Armelle Twizera Imana ahamagarira ababa bagize ibibazo inyuma yo gukogwa kwitura abaganga babegereye kugira babafashe kubitorera inyishu hakiri kare. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kubakurikiranya ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Turagutumiye.
Mu ntara ya Kayanza muri ariko Burundi, abanyagigo muri komine Kayanza zone Murima bariko barasaba umuzibukiro nkuko mugenzi wacu Fidelite ishatse bitubwira.
Ikiringo kirenga umwaka kiraheze, imiryango irenga 20 yo muri zone Murima yiteze inshumbusho ariko amaso ahera mu nzira.
Bugere harageze aho baza kutwandika ati abantu batwonona imirima tugire tubandike kugira tuza turabakana. Ko bafasha kukubera ibintu byabo byononekaye. Twarabahaye byangombwa byose n'uburanga muntu turaba.
Baratwanditse bamaze kutwandika yuko bazoduha umuzibukiro waho hantu. Bacishije umuserege. Ubwo rero twarateye ko nibikumu. Ubu rero tumaze nk'umwaka wose uraheze ntacyo baratubwiye.
None rero twasaba hamwebwe mushiki imbere mukatubariza abo bantu bacu badufitiye akateni kabisa bakakatuzanira tukwariana amateni.
Ibikorwa byo kwegereza amazi meza abanyagihugu muri komine ya Kayanza byatumye mu mirima iyo miryango irenga 20 hacwa imiserege ijyanye imiringoti y'amazi meza. Ibiterwa byari muri iyo mirima birahoronekarira.
Iryo shyirahamwe ry'abashinwa ryaraje ryaca mu mirima yacu nka jewe banyononeye ibintu byinshi mugabo n'iterambere. Hariho urubingo, hariho ibijumbo, hariho ibiti, ni nateragiye mu murima baranduye ibintu byinshi.
Iyo wanje batwaye ibiti 15 by'imikaratusi. Hariho n'uwitwa Deniza baramutwaye ibiti 30 by'imikaratusi. Hariho n'uwitwa Ntawumvukiye Tarasisi bamuranduriye umurima. Hariho n'uwitwa Manuel bamutwaye ibiti 16 by'imikaratusi.
Ivyo nonekaye je baranyononereye ibiti 18. Ivyo biti 18 nivyo mbeno byinshi nivyo bakoresheje bakuye ahiwacu nyene.
Ishiramo ry'abashinwa gikorera kora ibyo bikogwa ribicishije ku rongoye zone Murima ryatanze isango mu mpera z'umwaka uheze kugira abanyagihugu baje gutora imizibukiro yabo. Ariko rero turako vyatumye iyo miryango ija mu madeni uyu munsi ntacyo yahanovye.
Chef aduhaye isango burya yasango bukeye twumva ngo yahindutse twamaze kujyana amadeni y'abenegihugu. Kuko nta bantu bari kumva ngo tuzoronka muzibukire ngo tubaki dene ngo bari twine. Kugera isaha rero twarinde kuba turiha bo duha uko dufaranga turabona. None ubu ba bantu twaririye amadeni nabo bariko baratwishutsa. Ubu turi mu misindi ziheza aba bantu twarira amadeni. Kuko turashonje byukuri turashonje. Chef de zone tugiye kumubaza agoma tweza umutima.
Umukuru wa zone Murima ntitwashoboye kumuronka. Twegere mu stanire wa komine Kayanza Jean-Marie Manirakiza tumubajije yatwiganiye yuko iyo myidogo y'abanyagihugu amaze kuyumva, ariko rero yemeje ko muri bo hari amaze kuronka iyo mizibukiro. Yamara yongera menyesha kandi ko amaze kuronka makuru yemeza ko hariho abatashikiriwe muri iyo mizibukiro, naho biruko avuga ko matohoza agiye gukogwa hanyuma abaronse n'abataronse bamenyekane kongere hatohozwe n'ivyo bononewe uko bingana, gucyo bacha wafasha kwishuza iyo mizibukiro. Muri zone Murima mu ntara ya Kayanza komine Kayanza, Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu bavuga ko ibice hafi 15% kw'ijana by'abubatse bafise ingorane yo kutaronka ibibondo arivyo benshi bita ubugumba. Mugenzi wacu Diane ninahazwe mu kiganiro yagiranye mu kanya na muganga Audace Nsabimana akorera mu gisata gikurikiranira hafi y'abafasoni ku bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge mu Burundi, Hôpital Militaire. Baciye irya nino ibishobora gutera ugumba n'ingene umuntu yo vyirinda. Muganga Nsabimana aratangura asigura ryari umuntu ashobora gutangura kwihebura kwa dashobora kurondoka.
Kenyezi n'umugabo wiwe bubakanye aheze nk'imyaka ibiri n'imiburiburi babana neza tane buryo bwo kwikingira imbanyi baba bari ko barakoresha mwe bita mu gifaransa contraception. Iyo rero abo bantu bubakanye bamaze imyaka ishika ibiri atakibondo bararonka, niho duca dutangura kwibaza iyo ngorane y'ubugumba.
Igishora gutuma ubwo bugumba nica
nkuko mubizi harondoka umushinganahe n'umupfasoni wiwe. Kuvuga iyo haba ico kibazo hashobora kuba hari ingorane kuri bose canke ingorane ku mukenyezi canke ingorane ku mushinga ntahe. Ariko rero tugiye kuvuga ingorane zishikira umwe wese ngira ntangure ku mukenyezi. Mu bihe byiza bisanzwe umukenyezi araja mu mihango mu tinya nka hama hageze umunsi kanaka agasabo k'imbuto kakagira urubuto rumwe rusha kitegura kwakira uruto rw'umugabo hama hakavamo ikibondo. Ariko rero haraho bishika ako gasabo kakaba gafite ikibazo canke bivanye nuko inkabuzo zikabura ku gasabo zitameze neza bigashika uwo mukenyezi ntaronke utwo tubuto buri kwezi. Murumva ko bitokunda ko havamo gusama inda. Hanyuma ikindi nacyo cya kabiri arashobora kuba afise utwo tubuto nitwo dusaba tuzana imbuto buri kwezi nk'abandi. Ugasanga hariho uduhora duhuza igitereko n'udusabo tw'imbuto, ni ukuvuga urubuto iyo ruhiye rurakorokera ahantu hama hariho agahora kagwakira bita trompe de falope. Ako gahora rero niko urubuto rucamwo ruba rurarindiriyemo urubuto rw'umugabo. Iyo habaye amabanga mpuzabitsina imbuto z'umugabo zije zigasanga ka kabuto kari aho hafi mwako gahora hama hagacavamo ihura ryaho kabuto kiwe nako umugabo hama hakavamo ikibondo. Akabuto kazovamo ikibondo kakacakaza mu gitereko. Hari gihe yako ako gahora kaba kadakora mu buryo no kwita hariho ukuntu kagira amamuvuma sinzi ko ndabyita kuza karanyiganga buke buke. Uko kunyiganga niko gufasha imbuto kwegera aho zategereza kuja no kwegereza akasamwe kwegera mu gitereko. Hari gihe rero bishika utwo tumwe dutuma kamera nk'akanyiganga buke buke bipfa hama utubuto ntitugendagende mu mwako gahora. Hari n'igihe rero usanga ako gahora karazibye ni ca gihe usanga umuntu yagwaye za ngwara bita ama infection ugasanga byarashitse utwo duhora duhuza igitereko n'utwo dusabo tw'imbuto twaravivye. Ingorane igira kangahe ariko igitereko ciwe nacyo kitameze neza kirimo nk'ibivimba canke kitaremwe neza muri azi umuntu ashobora kugira n'ubumuga bwo hanze bugaragara nk'ukuguru canke ikindi gitereko gishobora kuba kimugaye kidashobora kujamo ikintu canke kikaba kitanariho. Erega hari habo mubona umwenga nabigeme canke abakenyezi ugasanga ntibafise n'igitereko
batakivukanye ga muganga canke ari uko vyagenzwe
batakivukanye canke vyarashitse abakagwara bakabopera bimwe bita ingwara zo mu nda ugasanga vyarabaye ngombwa ko bagikuramwo kumva imwe canke iyindi. Ariko hari nabo bishika muri mu kuremwa kwabo ntikihabe sinzi uko nokivuga mu kibundi mugabo hariho ico bita syndrome de Hokitansky. usanga umukenyeza adafise igitereko ugasanga mbere n'igihimba kirya bita vagin cyangwa igitsina gore ugasanga ntikihari nta kihari
iyadafise ico gitereko arabona nk'ibimenyetso bishobora kumutuma yo kwibaza ko ashobora kuvyara imbere ko aja kwa muganga chatse kuvuga nko kuja mu butinyanka n'ibindi mu gihe ico gitereko
kitikunda kitahari ntibikunda kuko hajya kuja mu butinyanka ni kimenyetso cuko igitereko cy'umuntu cyari cyiteguriye gusama hanyuma ntibikunde hageze iminsi 14 kitasamye indani muri cyo hariho novuga bikava bingora kuvuga mu kirundi mugabo hariho agakushe internet kuvuga indani hariho akantu gacaga gashwanyagurika kakavamo kakavamo ajya maraso bavye mu kirundi twende ibuka tuciga mu kirundi batwigisha ngo nikubugwa y'ibyateguriwe akabuto kuvuga haje umuntu yabonye imihango ama ubutinya nkano kuvuga yuko nikimenyetso cyuko atasamye urumva rero mu gihe atafite nta ibyo bintu ntivyoshoboka urabyumva
yego ego imbere ko tuja ku mugabo naho muganga mu nkundire twanze twakire abari ku ma telefone bafise utubazo komego aho herereye hama ikibazo canke intererana
nagira mbaze muganga none iyo umukobwa akutoduti utodu dushobora kwakira urubuto rw'umuganga iyo mu gihe luba rutubate takikora byogaragara gute ko umukobwa ashobora kujya mu butinya
yego trase na eme ku yundi murongo wa telefone eme kazi ego uherere heme mu muji wa Kigali wakoze cyane ni gake turonka abapfasoni iyo tubararonse mu biganiro nk'ibi biraduhimbara cyane nakabazo canke n'intererano kwa muganga
nakabazo amagira gambaze iyo umaze igihe nyine urashatse usame wajya kwivuza bakakubwira ngo ufite udusebe kuri trompe hanyuma bakakuvura tugakira birashoboka ko ushobora kugendanira ko n'ubyare
urakoze cyane eme ego muganga mwumvise utubazo twa Romeo hamwe na eme sinzi ko mwobishura
ego murakoze yavuze ngo ngo yutwo duhora duhuza igisabo ni igitereko n'udusabo tuza n'imbuto twaze byo kunda gute kwabona ubutinya nka cyo nibaza yuko burya ubutinya nka ntibuva kudusabo tw'imbuto ariko naho igitereko mu kugira kizana ry'amaraso y'ubutinya nka kiba cakabuwe ni na mahormone canke no sinzi ko noyita imisemburo canke iki bituma igihimba cyane akagikora burya kirafisi kigikomanda canke kigitegeka gukora ariko ajya amaraso ava mu gitereko ntabwo aba yavuye mu dusabo aba yavuye mu gitereko hino ni kuvuga nuko nta umuntu ataba ariko arerekana igicapo ingene biba bimeze ariko utwo duhora turi haruguru cyane yaho ayo maraso ava kuvuga utwo duhora dufite ikibazo nticomuza kuja mu butinya akabazo ka emena ko yavuze ngo iyo umuntu yagiye kwivuza yagize ikibazo cyo kurondoka ama bakambwira ko afite udukomere kutwo duhora tujana imbuto hanyuma bakamuvura tugakira nibaza yuko bivana n'ingene yavuwe cyangwa n'utwo dusaba aho twari turi kuko kenshi utwo dusabo utwo duhora dufise umwenge mutoya cyane iyo hagiyemo agakomere gukira kwako hari igihe ako kenge kaziba cyangwa ntikazibe burundu cyangwa hari igihe kaziba burundu na za mbuto z'umugabo ntizishikire ugwiwe hari n'igihe kaziba buke urubuto rw'umugabo rukagenda rugashikira ugwiwe hanyuma mugabo ikibazo gica kiba mu gihe hamaze kuba ryafatana hagati y'urubuto rw'umugabo n'umugore bimwe bita fecondation murumva yuko biba byabereye mu nako gahora nako gahora bica bigora urwo rubuto kugaruka mu gitereko kugira ruzokure rutanga umwana bimwe hacavamo zanda ziguma hirya y'igitereko bita grossesse excitérine aho rero umuntu yagize udukomeye kutwo duhora arafise amahirwe make yuko inda isama canke ni yayisamye abafite amahigwe make yuko iyo nda ija mu gitereko.
Ariko abo onye ni bamwe duca ntiducwa tubashira muri bamwe badafise amahigwe menshi yo kutazura nk'ikibondo iyo mbanyi yagiye hanze igitereko ikurikira irashobora kuja mu gitereko ga muganga.
Bo mu isanzwe nuko hajya tuvuze irondoka. Nuko umuntu asame ndahame kava mu mwana.
Yego.
Mu kirundi hari abavuga ngo weho umunaka we yarabonye ni ikoroka kamenga wewe byogendeka ariko yego nibyo wabonye ikoroka canke yagiye hatariho aba afise ibyizigiro by'ukwedo ishobora kuja ikagumayo hari kavamo ikibondo canke kajya mugabo mumenye neza yuko umuntu afise uduhora tubiri. Iyo yagize ikibazo kuri twose hari gihe biba bibaye Burundi iyo yagize kuri kamwe amahigwe arabaho y'ukuronka bikiye mu kagakoresha ku kamwe kagasigaye.
Muri mwatubwiye ibitari bikiye muganga kubituma umufasoni adashobora kuronka adashobora gusama imbanyi hama tubwiye kubashinga ntahe na
umugabo nawe ashobora kuba yaragize ikibazo akiri muto canke akagira ikibazo kanaka gituma umubiri we udahingura imbuto canke kugira imbuto mugabo zidasohoka ni ukuvuga ashobora kuba yaragize ikibazo nawe nyine aho zihingurirwa mu mubiri indani mugabo yaranguye amabanga yabubatse ziravaho ziri zikagenda zigasohoka. Hari igihe usanga afise ingorane y'imihora nayo nyine zituma zigenda cyangwa ugasanga arazifise nyinshi novuga mu bwinshi kantite zimeze neza mugabo ibyo bita karite canke sinzi ko nabivuga muramfasha nimwaronka ijambo neza mu kigundi
ngengo nizitagira ubunenge akanenge
ubunehe ego nakanenge tufata uko nyene imbuto ugasanga naha zifise akanenge ntizigira imitwe ntizigira imirizo ziri ahantu ziranebwa ntizigenda urumva kandi kugira habirondoka nuko iyo yagize amabanga zikinjira mu gihimba cy'umukenyezi zategeza guca zibandanya zigafashwa n'uruzi rw'umukenyezi zibandanya kugira zigende zice mu gitereko zice zica muri twa duhora nababwira tugitereko n'udusabo tw'umukenyezi zije guhura na rwa zuto rw'umukenyezi
burya ziragira umutwe zikagira n'umurizo ga muganga
cyane rwose burya zimeze sindi ko benshi baba batahura udukoko tuba mu mazi twitwa utunyamuroba cyangwa udufi usanga ari akantu nyine niyo bariko baraziga muri bwa buryo rugagamisha baraba uko zimeze bararaba uko zifite umurizo n'umutwe cyangwa ibindi bintu nyine bituma ziba imbuto zitagira akanenge nk'uko mwabivuze.
Ego
hari igihe rero bishika n'izo mbuto ziba zihari canke byose bimeze neza mu mubiri ariko nawe umugabo erega hari abo bishika ntibashobore kurangura amabanga y'abubatse imwe bita mu kirundi kumva wogira mbega bashya ndakivuga gute ko igoye igifaransa nacyo nyine kitugoye
oya ntacyo turaza kugerageza ngira ngo
ego bimwe by'uko umuntu yumva yoshaka akifuza hama igihimba igitsina cyo higa cyagira ingufu kugira cyinjire mu cy'umukenyezi hari gihe bishika umugabo akaba yaratakaje ubwo bugabo babyita gutakaza ubugabo ntibikunde.
Ganga Audace Nsabimana ni ukuri turumva ko insiguro muduhaye ziranyuza abatari bake ariko imbere ko duhana agahindukira mutekerere akajambo kanyuma abariko arumviriza muri sangayo ino munsi.
Akajambo no batekerera ni kumenya yuko kubaka ibigo benshi baba biteze kurondoka ni byiza ariko hari gihe bishika umuntu akaba ntibice binyaruka nkuko mwabyifuza no kumenya yuko umuti uzotorwa ruko bose bagiye hamwe hanyuma bibaye ngombwa ari bipimo babatuma bakabikoresha ari imiti babandikira bakayirondera hanyuma hari n'igihe usanga ari birengeye ubuhinga bw'ini wacu bakamenya yuko bivanye n'uko bamenye imvo byavuye ko amahigwe yuko bikosorwa hama bakanezerwa no kuronka kibondo nabo nyine bishoboka.
Turashimiye Diane n'umutumire w'inshuti mwese mu kunda iradiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara yadufashije kugiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwiza.